SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
Ikaze ubugira kandi mu kindi kiganiro cyo no musi Jean-Paul Amedeni zigamanje kumubana namwe turi kumuhana ubumuntu aho twagendereye dusanga umushitsi wacu duhava tuganira muri iki kiganiro ariko rero kuba ariko baratwumviriza ndabamenyeshe yuko uwo turiko turaganira ntiyashimiye ko dushobora kumuvuga mu mazina kubwa impamvu ziwe yisangije rero turi nga kugira ngo hava tuyagira ubuzima bw'abaje muri Australia imisi ya mbere mu gihe bakibayeho ubwa mbere bigenda gute mu gihe batararonka impapuro ngo bashobore kwemererwa kuba ngaha bigenda gute muri iki gihe cha coronavirus ingene bari babayeho canke ingene vyoroshe canke bikomeye ni muri iki kiganiro ni Jean-Paul Amedeni zigama
sbs.com.au
mwiriwe cyane
Mwiriwe cyane
muraho
turashima kamisa tumeze neza
tugomba kubaza mwebwe nkabamwe mubaje basaba ubuhungiro muri Australia mubayeho gute vyoroshe gute muri iki gihe biboneka nkaho ibintu byinshi by'ibikorwa bifasha abantu nkamwe byo bavyarugaye
ingene tubayeho n'ukuri corona yaragivye yarononye ibintu byinshi urumva yaratumye tudashobora gusohoka ngo tujye hanze mugabo ubu santire yari ukuntu yoganje ibintu santire yatwakiriye idufasha yaroganije ingene yofasha abantu bayo twebwe urumva uba dusanze ibintu by'ibiryo ibintu by'inja bidusanga aho tuba
murantunga mbere yuko tuja ngaho kuri santire mbe aho kuri santire ni hehe hasanzwe hari abandi bantu bahakirira abantu bose bahakirira abantu babaje basaba ubuhungiro biba bimeze gute aho uri kuravuga kuri centre
bon aho kuri centre bon en fait ni asylum seeker
be asylum seeker naba baje bashaka ubuhungiro muri Australia
eh nabaje bashaka ubuhungiro muri Australia no gufashwa imisi ya mbere kuronka aho ufungura kuronka aho urara nibo bagufasha kugira ngo ibi bintu byose ushobore kubironka
Ivyo rero bivuga yuko mubaza barondera ubuhungiro imisi ya mbere si nk'ahandi mu bindi bihugu tumva ngo bararakwibarabara ngo nibafise aho baba aha muri Australia rero barafise ikibanza babakiriramo
aha muri Australia bari panze neza nta muntu adasaba ubuhungiro ngaha ngo ashobe kurara hanze urumva barakwakira bakakurondera urara kandi bakanagufungurira ingone zo kurara hanze ngaha ntazihari
none muri no misi ariko turavuga kubera ibi bintu bya corona byifashe gute byoroshe gute aho kuri centre ibintu bihagaze gute
kuri centre urumva ubu kuva ko nitangura harugaye gushika rwo nibarahugurura centre ikintu yadufasha twa dufite connection wa ya internet ugiyeho warashobora kunaviga ukamenyana n'abandi bantu bava mu mihingo itandukanye ari muri Asia ari muri Afrika ari hehe bose umva mugahurira hajya mukatira ni kiganiro sasa urumva ubu santire rugaye urumva butuguma gusa mu mazu
none santire yugaye namwe mugaraniwemwo canke aho kuri santire nahantu mwava mukagenda aho kuri santire canke muba muri ico kigo nyene ca santire
oya santire nahantu nyene duhurira uvuye aho uba muhira ugenda kuri santire urumva midi niyo twafungura ubishafi mugabo ubishafi washobora gufunguraho ukara mamashinari hajya computer ukanaviga uhejeje ugata mugaro kuvaho bugari ubu iyo avantage na ntayo tugifise urumva butuguma muhira gusa
waruvuze murafise aho musanzwe muba mukagenda kuri centre mbe ayo mazuho ho musanzwe mubamwo ninde ayariha canke muyaronka gute
bon ayo mazu ingene tuyaronka ni centre ni yarondera kandi niyo kandi iyariha nya salamfika yariha kandi niyo yarondera kugira ngo tuyabemo
urumva simwebwe muzamu yarondera mwe murabitura gusa bo bakabaronderaho mu
ego twe turabitura bakacwa turonderaho tuba no kudufungurira
none muri iki gihe wowe ubgawe nk'umuntu ariko ararondera ubuhungiro hano muri Australia ashobora kuba yaraciye mu bibazo bitandukanye muri iki gihe cha coronavirus ubgawe ubumva umerewe gute hamwe n'ibi bihe vya coronavirus ya isi yose irikiragira
none kuri ntivyoroshe uravye ibintu abantu yo kwaracamwo ubuzi benshi bwarahagaze ahari ya hino hijya no hino ugasanga ari ibintu vyifu abantu baguma bafa nokuri ntivyoroshe nkanje urumva nk'ubu nk'uko ubo uri umufungwa uganiwe mu nzu urumva ntivyoroshe kubera kwikingira kugwara ucugabanya gusoka ibintu nk'ivyo mugabo nokubiraho yuko abantu benshi barataye ubuzi ntivyoroshe
none centre yugaye bivuga ko muca mu baho guterero
twe centre irugaye je bibiye mugabo barafise ukuntu biyungurwanije ingene bashobora kudusanza ibintu by'injyaho tuba
ntimuja kuri centre babibasanzaho muri
babidusanzaho turi urumva mu ndwi zibiri injya ziradusangaho turi nukuri nta kibazo
izo njyaho ziba zikwiye biba bihagije
ebana biba binarenze kwa ahubwo biba bikwiye kabisa yego
kuba badufatiye hagati muri kiganiro rero ndi kuyaga hamwe n'umushitsi wacu aho turi kumuhana ntiyashimye ko tumuvuga izina ariko rero ku bwa kino kiganiro kuba ariko baratwumviriza twashimye kumenya ingene abasanzwe batandukanye bariko barasaba ubuhungiro hano muri Australia babayeho gute mbega biraborohera kubona akazi hijya y'ivyo bindi bintu muronka kuri yo centre y'ibifungurwa birashobora kuborohera kuronka aho wisumamo utundi dufaranga dukeya
kuri centre urumva ushise hajya nk'umuntu ajya gusaba ubuhungiro ari abantu badufasha kurondera akazi baba advisor oka cyangwa job advisor baradufasha kurondera akazi urumva kuva kuroniza urumva ibintu byose byaciye bihagarara navyo ne vyabaye nk'ibihagarara mugabo hajya nyene kuri centre barakurondera nakazi utarakaronka urashobora kwiga urumva bivana nawe ingene wiyumva ushaka kwiga uriga akazi bakakuronkeye ugakora mugabo ubu kubera corona vyoshi verahagaze urumva nyo tukiburana nabo umuntu wesariwe mugabo rero ibintu nivyagenda neza nibaza ko nakazi umuntu azokaronka
none uvuze kwiga kandi turazi ko kwiga bijana n'amafaranga nibande baca babarihira iyo mafaranga yo kwiga
oya kwiga twiga ku buntu government yo ngaha iraturira nta kibazo twiga ku buntu
none ni nkibikiwe wo bawarize canke uwo buri kurarondera kazi nibikiwe wo bawarakoze muri ivyo bibiri
bo jewe urumva bo naragize aka formation ahantu iyi centre niyo andi ya mahera ndagira ako ga formation kwiga narize icyongereza narakidugije naje mvigike mugabo narakidugije juste a partir du centre bon ku vyerekeye jewe nashaka gukora kubera amashuri yose ndi afise narindi ndiriye ko noronka ko kazi nkakora
nuko rero turiko turegereza kurangiza nagomba mbaze nibiki bavuga ati iki niki nibiki byo bavyarahindutse
bon ivyo vyarahindutse kuri je nyene kora umuntu yavuga ati ejo na hejo ndashobora kuronka akazi parce que ivyari biri mu nzira yuko umuntu aronka ko kazi mugabo urubona kurora kuva hiviri yaciye vyica vyose ntituzi sante bazoburejo canke hijya ejo urumva nako kazi umuntu akarindira zivuga ati centre ho vyoshiki kigurura umuntu ashaka nikura kanda ko kazi kwizera ko yoronka kazi mugabo ubunaho urumva biragoye ibintu vyinshi vyarahagaze urumva turarindiriye corona yarononye ibintu byinshi gose urumva yaratumye nabantu batani cyizere mugabo ngira ni ibintu byagenda neza ngira umuntu azoronka kazi
ko turarangiza kino kiganiro hamwe n'ivyo rero nagomba mbaze wewe nk'umwe mu bariko kumbure baraca muri ibi bihe byo kubaho umuntu adafise uburenganzira bwo gukora wisanzuye akazi uwo bushaka wo kuba ushobora kubaho utisanzuye muri ibi na biriya ubona ari ubuzima bworoshe kubaho uri kurarondera ubuhungiro mu gihugu kanaka
no kuri ni vyoroshe na gato bon mugabo ngaha ndiko ndaraba ingene ibintu bimeze nibaza ko abantu bo ngaha baragerageje kwipanga kubera abantu naho bo komereka ntibakomereke gose nyibakomereke gose urumva ngaho uri ngaha na utafisa kazi kaye murabaho uraronka icyo ufungura uraronka urara nta kuvuga ngo urara hanze cyangwa iki ugwe naho barakuvuza
bakuvuza ku buntu cyangwa urari
bakuvuza ku buntu ari udukarte babaha abantu b'impunzi sabye impunzi gusana bamwe bamwe bo ngaha barafite ubu karata bita Medicare ako karata ugwaye ufa gusa ukerekana kwa muganga bace bakuvura byihuta
Hamwe n'ivyo hari cyo amide yoba yibagiye kukubaza kimwe bibiri ukaba wumva ushaka kugishikiriza ni hamwe n'igiki
ndibaza watacho yibagi shabyo se babidonda guye kabisa ego
ndabashimiye cyane
murakoze namwe kutwikiganiro
nuko rero yari Jean Paul Amede nizigama ndabashimiye mwebwe mwese mwari kumwe natwe uyo twariko turaga rero numwe mubariko bararondera amahigwe yo kurambyene bo bahano muri Australia bari mu baje bagana igihugu c'Australia kugira kibahe ubuhungiro tukwifurije amahigwe menshi cyane no kuroranirwa mu vyo kurondera impapuro yari SBS mu Kirundi namba bashimiye kino kiganiro urashobora kugisangiza abandi canke ukaja kuri SBS akaburungu koma akaburungu a wakanungu gahitamye Kirundi urashobora kubona ibiganiro vyacu n'ibindi twagiye tubashikiriza naho butaha bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro vyacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya rigo sbs.com/au/radio app